imisa yuguru lisho mikorane ya chimisi tanu ya tanguli ya ukirimba cha Bikira Maria cha hitwa Monsio mburaru kwa gumu kwa mkuru utunzi Bujumbura ya somwe na musa njeri mkuru wa dioseze nguru ya Bujumbura Gervais Manshimi Ubusa ibu kijeko nguka biji mungingo yu mkuru jihugu yu kwa milongibili yu kwa gata anu yu mga kati mikorane alandi bitigi sabisho kirimu libi vili mugi sabisho ziki hugu biteka nijue uli mga kamu nhumbele uke kenguru kirimana ya wane ya kushimila prezina iza hisenda ishimie kukunu wa shikiza majambo yu kunyuwa nisha barundi nukuba hakiremwa munu amuhamagarira kure kurimbohe nyinshi nkuko yama bikora uko umwaka utashe biciye mu kigongwe cy'umukuru w'igihugu musenyeri mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura
murabizi kuhariye bashika ku rugero rw'uko bica cyane bakicica abandi kandi ababenyera imana bagaca bavuga biborosha agatima ngo ngira ngo ni imana ngo yubitegera uko no kwiborosha agatima muri byinshi twokenguruka kugera igihugu umutima kibyeyi umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yerekanye mu gufata ingingo yo kurekuza imbohe zimwe zimwe ishaka ryinshi ryiza ryibonekeza mu majambo meza agenda zarashikiriza akebura abo basangiye gutunganiriza igihugu haba mu by'agateka ka muntu mu by'ubutungane mu byo kubungabunga amatunga rusange haba mu by'ugutuza ibiturire kubonatenguruka kandi umwitwarariko w'indongozi nkuru y'igihugu mu kurondera kwakira bose ngo abumvirize abatunganirize
umukuru w'igihugu nawe yavuze ko Burundi buriko burogorora buva mu bihe by'amakuba akaba yibaza ko Imana ariyo yabiretse kugira ngo bubikemwo avuze umwizero ko inyuma ya kino gikorane abarundi bazoba bafite ubuntu kurusha Perezida Evariste Ndayishimiye
ubumwe dufite mu Mana ndetse neza ko ariko bumwe abarundi buriko burakubaka mu mitima yacu abo mu madini yose dukoraniye hamwe turashaka yuko abarundi bahinduka koko tugibe umurundi w'ubuntu tuzoyima turiko turiga batwigisha kugira ngo badukomeze umutima tugire umutima w'ubuntu
iki gikorane gitunganijwe mu gihe komite y'igihugu ijejwe kurwanya COVID-19 yahanuye abantu kwirinda amakoraniro ahuriramo abantu benshi no kwirinda abongera bubahiriza amabwirizwa yo kurwanya irandagasa gito kiza igikorane kiriko kibera ku kibuga cy'umupira w'amaguru c'ishure ryisumbuye ry'imyuga SS iri muri zone Kamenge mu buraruko bwa Bujumbura gishobora kwakira abantu bagera ku 30,000 hakaba hatumiwe n'abava mu ntara zitandukanye umuhinga yanonosoye agasohoza ku bijanye n'indwara zandukira mu karere ka Afurika y'umunsi bwarwa rwa Sahara kona kuze aragabisha ko ico gikorane gishobora kuba intandaro y'ubwandu burenze urugero atawuzi ingaruka zabwo
tuzi nuko kiza ruho mu ngara ca COVID-19 cifashe tukaraba nuko abanyagihugu baronse incanco n'ingene bigishijwe kubahiriza amategeko ajanye no kwikingira tukaraba kandi nuko abazojayo bakwegera iyo ngwara hirya no hino mu kibano c'abo bantu bakoranira canke iyo baje batuka bazoja bayisubizayo canke bayikuyeyo baturuka bayizana aho hantu murumva yuko ari umwanya w'uko kovide yigurumvya ikinyagambura
ariko bamwe mu bitabikorane nka Diodone Ntirampeba aturuka ku muzinda w'ubanza mu burengero bw'igihugu azohamara iminsi itanu wasanga bisanzwe kona kuzo bavuga ko abantu badakwiye kwifatanya nerwe na rijya hari ubwandu bushasha bwa Omicron
mbere ubu hari ibintu birashasha bita Omicron iradukiye ningoga cyane umuntu umwe ayifite ashobora kwanduza abantu barenga 10 cyane kandi umwanya muto iyo rero abategetsi batagiye imbere ngo birekane akaruru keza no kuri yo bari kongera ikiza kugira ngo kirandagaze kandi ubuzima bare kati hafa
mu Burundi kubanya kwigendera president Nkurunziza ajya ku butegetsi mu 2025 hatunganywa amasengesho nini buri gatatu mu mwaka mu bihe bya Pasika na Noheli hamwe no mu kwezi k'umunani ku giti cy'umukuru w'igihugu n'umuryango wiwe hamwe n'ayandi aba ku rwego rw'igihugu uyu mwaka akaba ariho hagenwe ingingo igenga ya kabiri n'umugambi uri ku butegetsi uratunganya mu bihe bitandukanye ariko wo buri wa kane urangiza ukwezi abagumya banga ba Sainte Devote babwirizwa kujya gusengera mu ngoro zawo ikivugo cy'aya masengesho kugira giti umugisha w'uhoraho watungisha kandi nta mubabara wuvangamo musenyeri mukuru Banshimiye Ubusa yahanuye abayajamo kwirinda kuja gushimira Imana mu byo baba bakuye mu biturire canke baronka bagunze bene wabo. Eroje uri ka neza iruja Amerika.